bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri 10 na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vya uno mwanya ikaze mwese.
Apa mwaramuse na mahoro urakomeye. Aho tukapiga kirundi mwiriwe na mapugu urakomeye numuhira barakomeye. Aho tukapiga kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo.
Uyu ni John Pombe Magufuli, perezida w'igihugu cha Tanzania, igihe ariko arashikiriza ijambo inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku muhingamo w'ejo wa kabiri. Mujye asavye yabinginze gukura mu nzira matati ya politike mu karere, eka ndetse na Afrika y'ubuseruko bakarangwa n'ururimi bose bumva. Iyo nkuru turaza kwigarukako hagataho. Mwibaza ko igihugu cya mbere cubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko ari cyahe. Uburundi buzu bwa nyuma bugakurikirwa n'u Rwanda, umunyeshuri mwiza akaba Tanzania. Ntimuze gucigwa nido nido y'ino nkuru. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunza makuru tubafitiye muri kano kanya. Turayahera mu gisata cyo kumenyesha makuru aho kuno wa gatatu ishamwe mpuzamakungu ryamenyesha makuru batagira imbibe RSF mu mfunyapfunyo ryasohoye icegeranyo cy'ingene ubwigenge bw'itangazamakuru bwari bwifashe mwaka wa 2017 mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uburundi nibwo buza mu kibanza cya nyuma, buri mu kibanza c'159 ku bihugu 180 RSF yakozemo amatohoza. Uburundi bugakurikirwa n'u Rwanda bwo buza ku kibanza cy'ijana na 56. Mugenzi wacu Nairobi Heroje Wirikaneza yacishije amaso kuri ico cegeranyo adutegurira ino nkuru.
Igihugu kiza ku isonga mu kubahiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi ni Norvege. Ico gihugu no mwaka uheze nico cyabaye cya mbere, ikurikirwa n'ibindi bihugu bine navyo nyene biri ku mugabane wa Buraya. Ivyo navyo ko bikurikirana kuva ku ca kabiri ni Sweden, Holland, Finland hamwe n'Ubuswisi. Igihugu cha Sweden mu mwaka uheze cyari muri ico kibanza nyene cya kabiri. Igihugu kibikurikira ni Jamaica kiri muri Amerika yo hagati. Ku mugabane wa Afrika igihugu cha Ghana nico kiza mu kibanza cya mbere, kikaba kigira cha 23, kigakurikirwa kuri uwo mugabane na Namibia igira 26. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko yase igihugu cha Tanzania nico kiza ku isonga kigira cha 93. Ariko nubwo Tanzania izubwa mbere muri yase, RSF ivuga ko kuva mu mwaka 2015 John Magufuli batazira bulldozer aroye ku butegetsi atihanganiye umuntu numwe avuga ibitandukanye n'imigambi yiwe canke ngo amunegure. Iryo shirahamwe rizigura ko ibinyamakuru vyandika n'amaradiyo bidasiba kubugarwa hagashirwaho n'amategeko abuza kuvuga inkuru zimwe zimwe. Mu karere Tanzania ikurikirwa na Kenya igira ya 96. Abategetsi b'ico gihugu bagirizwa kuva mu mwaka wa 2016 kwinyagaza inyuma y'umutekano muke n'injyane za politike mu guhonyanga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro. Muri yase Kenya ikurikirwa n'Ubuganda bw'ijana 17. Ico gihugu kirerwa gufunga amenyesha amakuru hadakurikijwe amategeko no kubatwara ibikoresho. Sudani y'Epfo igira 144. Ico gihugu cikubukiye mu mwaka wa 2011 abategetsi bacu bagirizwa kuba barabujije itangaza makuru gusubira kuvuga ku bibazo bijanye n'umutekano muke buharangwa buri gihe. Nayo president Salva Kiir ubwiwe akaba yigira itera bwo bakubamenyesha makuru yagiriza ko bakora ibicyozi igihugu cyabo. Igihugu cy'u Rwanda kiza mu kibanza cy'ijana 56. Nacho kinengwa ko ibinyamakuru byose bivuga ibidahimbaye ubutegetsi bica vyagirizwa kubiba amaca kubiri. Abategetsi bakinyageza inyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Uburundi buzi inyuma y'u Rwanda mu kibanza cy'ijana 59 bwagirizwa kuba bwaruga amaradiyo nka yose yigenga kuva habayigeragezwa gihirikwa ry'ubutegetsi mu 2015 nuko havutse ibinyamakuru bishimagiza ubutegetsi gusa nayo abavuga ibyo budashaka bagafatwa nk'abansi b'igihugu. Joan Nyanyuki umuyobozi wa Amnesty International mu karere asigura ko yabaje kubona ibihugu bya yase bironka bene ivyo bibanza.
The East Africa countries have really been some of the most thriving democracies in
Africa. Bya Afrika y'ubuseruko biri mu bya mbere byashizeho demokarasi. Nitwe twarabirwa ko tukaba intangarugero, ariko tuguma dutera intambwe inyuma mu bijanye n'inkingi za demokarasi, kuko ibihugu byubatswe ku mwidegembyo wo kureka abanyagihugu bagashikiriza ivyumviro vyabo, gukorana n'indongozi no kuzisaba kwerekana ivyo zaranguye. Ivyo nta handi bica atari mu itangazamakuru ryigenga, ariko ibimenyetso bitwereka ko tugeze habi. Ibimenyetso by'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro biteye ubwoba. Niko Nyanyuka avuga. Igihugu ca mbere n'icanyuma uyu mwaka no mwaka uheze vyagumye ari vya bindi. Norvège no muri cyo gihugu cigenjeje neza kurusha ibindi ku isi mu gihe Korea ya ruguru igifatwa nk'umunyeshuri mubi kurusha abandi ikaba yugara urutonde mu kibanza cy'ijana na 180. Ibihugu vya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bifite amabwirizwa nshingiro yemera ubwigenge bw'itangazamakuru, icegeranyo cya USF kivuga kwamenyesha makuru bahura n'intambamye nyinshi. Umuyobozi mukuru wa USF Christophe Deloire agira ati ugaragaza urwanko kwamenyesha makuru ni kimwe mu bintu bibi bya mbere bibangamiye demokarasi ku isi. Eloje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wirikaneza, arakoze cyane gose. Duce tubandaniriza igisata cyo kumenyesha amakuru mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'umunsi umwe ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA cyatse radio ubuntu butangaje uburenganzira bwo gutangaza amakuru mu gihugu. Nyeniyo radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Truth yahaye ikiganiro amenyesha amakuru kuri uwa gatatu, yababwiye ko agiye kwitura sentare ngo imutunganirize. Asumta Kaboyi mugenzi wacu mu Rwanda yari mu bakurikiranye ico kiganiro.
Itangazo ryasohowe n'ikigo ngenzuramikorere RURA kuri wa kabiri ryavugaga ko RURA yafashe icyemezo cyo kwambura uburenganzira bwo gutangaza amakuru Radio Amazing Grace Christian Radio ariyo yitwa Radio Ubuntu butangaje mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iki kigo cyafashe uyu mwanzuro nyuma y'amezi hafi atatu iyi radio yihanangirijwe ku kiganiro yatambukije amwe mu mashyirahamwe aregera uburenganzira bw'abagore, yemeza ko iki kiganiro cyari kigamije gutesha agaciro umugore. Nyuma y'umunsi umwe RURA ifashe umwanzuro wo gufunga Radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje, nyiri iyi radio akaba n'umuyobozi wayo Pastor Greg Shofu yahaye ikiganiro abanyamakuru. Pastor Shofu yavuze ko atemera amagambo yatambukijwe n'umuvugabutumwa Nicolas Nibikora mu kiganiro cyatanzwe cyatambutse kuri radio ye, ko adakwiye kuryozwa icyaha cy'undi ndetse no gufatirwa ibihano nta nzira y'amategeko biciyemo. Nyiri radio ubuntu butangaje yanabwiye itangazamakuru ko atemeranya na RURA imuhatira gusaba imbabazi no kwemera icyaha, kandi we ngo akabona binyuranyije n'amategeko igihugu kigenderaho.
RURA ordered me to apologize for Pastor Nicholas. So, I told RURA. Number one,
aragira ati nabwiye RURA ni icya mbere ntabwo ndi Pastor Nicholas, izina ryanjye ni Pastor Shof. Pastor Nicholas agomba kwisabira imbabazi. Icya kabiri, Pastor Nicholas ntabwo yigeze ahamwa n'icyaha. Nta batangabuhamya bumviswe, nta rubanza rwabaye mu rukiko. None RURA irashaka ko nsaba imbabazi mu izina ry'umuntu ukiri umwere. Uyu muyobozi wa radio ubuntu butangaje avuga ko guhera ku munsi w'ejo azitabaza inkiko. Ati nitubona umucamanza w'umunyakuri tuzatsinda, natabawe tuzatsindwa. Nubwo hategerejwe umwanzuro uzava mu rubanza, abari basanzwe ari abakozi ba radio ubuntu butangaje bo kugeza ubu ntibaza aho bazerekeza.
Je nitwa Rama Apollinaire, nkaba nakoraga mu ishami ry'ibiganiro hano kuri radio ubuntu butangaje. Ushobora kuba ukorera ikigo kigahagarara, ntabwo rero ndabitwe ba mbere n'abandi bigenda bibaho baho, ubwo nyine no gukomereza handi ubundi buzima. Nubwo urabizi muri uru Rwanda biba bitoroshye, ariko dufite icyizere ko ubuzima ntagaranga burangiriye.
Bigaragara akazi ko gasa n'agahagaze, mu gihe gahagaze rero nta kindi dukora uretse gushakisha, kandi karamuka kabuze nabwo tugashaka ibindi bintu burya muri iyi si bibaho. Iyo ibibazo bije ntabwo umuntu agomba guherana muri ibyo bibazo, agomba gushaka ikindi akora cyatuma imibereho ikomeza bisanzwe. Ntabwo twari tubyiteguye kuko ikosa urwego bari babigejejeho, ntabwo twari tuzi ko byagera kuwo bafata umwanzuro wihuse bene aka kageni ngo bahite bafunga radio. Ni ibintu bidutunguye, ntabwo twari tubyiteze.
Mu mezi atatu ashize nibwo ikigo RURA cyari cyahanishije iyi radio kuba yafunga by'agateganyo iminsi 30 idatambutse ibiganiro byayo, ndetse kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse no gusaba imbabazi kubera ibiganiro byari byatambukijwe kuri iyo radio bivugwa ko bisebya umugore. Ibi bintu ntibyigeze byubahirizwa na radio ubuntu butangaje, maze RURA ifata umwanzuro wo gufunga iyi radio burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, arakoze cyane gose. Kigali na Arusha muratwumva. Tankumanzi, umukuru w'igihugu cya Tanzania nabice ku masonga nk'itangura, yarashikirije ijambo mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku mugoroba wa kuri uwa kabiri. John Pombe Magufuli yabahamagariye gufasha bimwe biboneka kugira ngo indiane za politike zihitane ubuzima bw'abantu mu karere zigabanuke canke ziranduranwe n'imizi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Arusha, Pierre Claver, niyo nkuru.
Mwijambo jiwe umukuru w'igihugu cha Tanzania yibukije abashinga amateka baserukira ibihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko aribo babwirizwa kubera abanyagihugu abavugizi kugira ngo ingorane z'umutekano bafise zihere. Jean Pombo Magufuli ati nta na hamwe mufise muhungira ingorane zabo muserukira mu karere kose. Yanavuze n'ikibazo c'imigenderanire itifashe neza.
Nao wajibu wa kuzishughulikia. Tuna matatizo ya migogoro nenye ndani ya Afrika Mashariki, mnafahamu.
Ati nimemubwirizwa kuzitorera umuti. Hari ndyane z'intambara. Murahazi namwe hari intambara zihitana abantu. Ikindi n'ubumwe hagati y'Abanyafrika y'ubuseruko guhera ku bakuru b'ibihugu, abashikira nganji, abashinga amateka n'abandi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Aha rero muracafise akazi kanini. Dushika udukundana tukaba abavukana koko. Naryohewe ndavye ingene mwicarana. Narinzi kwanza gusanga hari utugwitugwi ariko nasanze muvanze ibihugu byose. Hama twizerane mu karere dushike naho twiga indimi z'ibindi bihugu dusangiye karere tukavuga tuti
mwaramuse na mahoro urakomeye aho tukapiga Kirundi mwiriwe na mabugu urakomeye numuhira barakomeye aho tukapiga Kiganda mwibare nyo sebo mwibare nyo.
Jean Pombo Magufuli yanavuze ikibazo c'ubutunzi yibutsa ko akarere gatunze ariko abanyagihugu batabona inyungu ziva muri ubwo butunzi.
Ibikwazo vya kibiashara na uwekezaji pia bado vipo. Hizo
ibindi bijanye n'ingorane z'ubutunzi no guhanahana ibidandazwa ziracari nyinshi. Hame n'ibindi rero bibangamira abanyagihugu bacu. Nahanyu kubikura mu nzira kuko murabavugizi babo. Hiyongera ko rero no kubura amahingurira kwiye. Turafise ubutare, ubworozi, inzahabu, igitoro ariko rabo mu bihugu bimwe bimwe ntaze nk'akarorero muri Sudani y'Epfo harabakokeza intambara kugira ngo bagume bavyitwarira. Ugasanga ubutunzi dufise abanyagihugu ntibaburiye mu mahoro.
Wananchi walio ndani ya East Africa Community.
Abashinga amateka barashimiye umukuru w'igihugu cha Tanzania nabo nyene bemeza ko bafise uruhara rukomeye mu gutora umuti w'ibibazo biri mu karere. Honorable Denis Namara no Muganda.
They organized the problems of East Africa and Africa in general.
Ni twebwe nyene tubwirizwa gutorera inyishu izo ngorane kuko zibabaza ibihugu byacu uravyo mpunzi abicwa canke n'ibindi biza. Naho atari twebwe dufise umuti wa nyuma turafise ico twoterera gikomeye kugira ngo abanyagihugu b'ibihugu byacu babeho mu mahoro. Ikogwa vy'inama nshingamateka vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu cha Tanzania biriko bibera i Dodoma ku mugwa mukuru wa politike w'ico gihugu. Umukuru w'igihugu yaciye aha umubonano umukuru w'iyo nama nshingamateka Martin Ngoga kugira ngo bavugane ibindi bibazo bihanze akarere n'ingene vyotorebwa umuti. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cha kabiri c'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya turaza kwibanda gose kukungene amagara yacu yobungabungwa kuno muri kuno kwezi kwa kane no kwezi kwa hariwe kumenya ingwara ya autism. Mukanya gaheze mugenzi wacu Yana Itangishaka yaganiriye na Madame Suzanne Kwizera umunyarwanda kazi yatanguye ikigo cyo gufasha abana bagwaye autism muri Uganda mu kigo yise New Life Autism Foundation. Ico kigo gifise intumbero yo gufasha abana abana bagwaye iyo ngwara ya autism. Madame Suzanne Kwizera yatanguye avuga ingene yatanguye ibikorwa byo gufasha abana bagwaye iyo ngwara. Reka twongere tubatege amatwi.
Ingene twa Suzanne Kwizera abantuye muri California muri America mpamaze imyaka 16 navukiye I Bugande nyuma nza kuza hano mu myaka yanjye ya yo kwiga nagiye mbona abo bana aribo negagamo noneho ngira umutima wo gukunda kumenya impamvu bameze kuriya ntangira gukora ndakora noneho nza kugira certificate muri behavior therapist
imyifato
imyifato ko dufata abo bana ukuntu tubigisha ukuntu bafite bafite ingeso zitandukanye bitewe na nubwo burwayi ya so maze imyaka 5 nkora na organization hariya muri California yitwa Ulleria Foundation na ni foundation ifasha abana bakuze kuva ku myaka 18 kujya hejuru byatumye rero uko twatangiye icyo gikorwa iyo abana barangije kwiga muri high school ntaho bajya noneho dusanga ntaho bajya ni nkaho leta birangije kubitaho nibwo rero twafatanyije n'umudamu umwe wigishaga abo bana dutangira Aurelia Foundation so
ego birumvikana ko iyi ngwara twumva ko ari ngwara yerekeye inyifato z'umwana cyane cyane akiri muto ugasanga imibereho yiwe irabigize kwingaruka mbi tubanje kuvuga gato kuri autism ku batayizi cyangwa ku batayimenyereye ibimeze gute umwana basa gute inyifato zose ziba zimeze gute
ya autism iratandukanye ariko kenshi ababyeyi babibona abana bamaze kugera imyaka 2 kenshi kuko iyo umwana agejeje imyaka 2 nibwo ureba ko nibwo batangira kuvuga wenda amagambo make nibwo batangira kureba akareba mbese ikintu akumva arashaka kumenya icyo ari cyo ariko kenshi abo bana iyo bageze imyaka 2 bamwe ntibavuga icya kabiri baba badashaka no kukureba mu maso ntago bakunze kuba nabandi bana abandi ntibagende ntibashobore gukambakamba ntibashobore guhagarara so iyo bigeze aho ngaho ababyeyi kenshi bagira kwibaza ati kuki umwana wanjye atavuga kuki umwana areba ukuntu kuki umwana wenda bamwe ntibanarya neza so bigatuma mujyana kwa muganga kenshi ku myaka 2 muganga wabo ashoboye kubabwira icyo ari cyo
Ni ingwara ifata mu bwonko cyane cyane
cyane cyane
kugira kandi nivyo waba warize bijanye navyo
cyane cyane ni indwara yo mu mutwe ni indwara yo mu mutwe abana bamwe baba bafite bagirana igicuri uko bakura ariko nka behavior therapist nyine uje ukora muri mu ngeso zabo kenshi ingeso zabo bose ni zimwe so uratebuka kumenya ngo uyu afite autism kubera ko ureba umureba ukamenya ati ibikorwa bye ingeso ze zirasa n'izuriya so bigatuma tumenya vuba ikibazo cye tukabafasha
umwana abatekereje cyangwa abakubagana cyane tugerageje gutandukanya n'izindi ndwara usanga zo mu bwenge abana bagira bakiri bato abameze gute
autism ifite inzego hari abavuga hari abatavuga hari abakubagana hari abarwana hari abarira so uko bakuze niko tugenda nakwe tumenya uko tubafashamo abo batavuga tuba dufite ukuntu dukomunikatinga nabo na sign language mbese kubereka sinyezi ukamenya ati iyo ngize gutya iki nicyo mbashaka iyo nshaka kurya ukamwereka sinye so ariko cyane cyane n'indwara yo mu bwonko
ifata cyane cyane inyifato
imyifato
si byiyumviro cyane cyane inyifato
nibyiyumviro kuko ibyiyumviro abifatanye n'imyifato aratekereza ashaka gutekereza ariko ntashaka kuvuga noneho akakwereka body language mbese imyifatiremo ukamenya icyo icavuga ukamenya icyo ashaka bitewe n'imyifatiremo
ku myaka ya mbere y'imyaka 2 3 uratangura ukabona ati umwana ntandaba ntavuga canke ntarya canke kumbura meze kunuku yatangiye kugira nko ku myaka ya 10 12 13 hoho abameze gute bamwe bamwe
bamwe bamwe aho ngaho birakomera iyo bageze muri iyo myaka kubera ko hormones zizamo
no twokwita hormones twozita nk'ibyo nyunyu
yego
byo
mu mubiri
no mu mutwe
no mu mutwe no gukura abakobwa amabere araza abahungu bakagira ubwanwa so ibyo bintu birabagora bagatangira no kumenya ati kukimeze gutya kuki ntameze nkuriya so niho tuzira nkatwe tukabafasha tukababwira ati nubwo utameze nkuriya ariko muri kimwe turi tukamufasha kumenya ko nawe ari umuntu kandi bafite ibintu bibafasha nabo ukumva you know barishimye ukumva ko bari kumwe nabandi bana nkuko za mashuri atandukanye tugerageza kubereka ko ari ishuri ryanyu ukumva
tubiriye aho nyene kubijanye n'ishuri ryabo waratanguje New Life Autism Foundation ikigo cy'abana bafasha mu rugo bafasha mute bibinze gute aho uri muga yugiye kubafasha mu Buganda
mbese nabonye ko hari ababyeyi benshi ibugande bari bababaye batazi autism batazi kubyifatamo natangiye icyo kigo nshaka ko abana baza tukabigisha muri izo nzego tukabigisha dufite ba therapist
bajeje
kubafasha kugorora inyingo kugorora imyifasho kugorora kuvuga benshi ntibavuga ariko nyine dufite abo babafasha kuvuga tugatuma rero nabo tugakora n'ibindi bikorwa byo kubigisha ubuzima busanzwe bwa buri munsi koza amenyo gukubura kumesa gukina hanze kujya mu murima bagahinga bakajya mu beach bakajya mu museum mbese tugerageza kubereka ko nubwo batameze neza ariko hari ibyo bakora so icyo kigo kirabafashije muri izo nzego zose kandi ababyeyi harababyeyi badashoboye kujya bazana abana bakabatwara twabashiriye aho barara ugasanga nabyo bifashije ababyeyi kuruhuka mu mutwe ababyeyi benshi na ba single mothers bafite abagabo abagabo barabataye kubera nyine abo bana nyine ibibazo ni byinshi ariko ugasanga birafata birafata
imbaraga nyinshi
ariko bituma umubyeyi mama cyane cyane ababara adafite uko byifatamo ya so icyo kigo nukurikira bafashije cyane kandi barishima ababyeyi
no kuvuga ko rero uwo mwana ubwo agenda arafashwa mu buzima bwiwe buke buke inyifato yiwe n'ivyumviro vyiwe bigenda birahinduka kandi bigenda birabavyiza aragenda arashaka gukira
cyane gukira ntago twavuga ko bakira kuko ntago twatwamenya ntago twatwabona umuti wabakiza ariko nakubwira ko ibyo bintu byo kubafasha muri kuvuga no kubigisha ibi bisanzwe n'ukuri birabafashije cyane hari umwana nabonye kuri video njya ndabatuma ndababwira bagende bamuzane bamujyana mu kigo bamugejeje mu kigo yaje atavuga ariko ubu ngubu baravuga aramesa nta nicyo yaragendera hasi ariko barahaguruka kubera ko nyine yari mu cyaro
ruguru
cyane badafite adashano kugenda gusa guma yicaye mama yarashobewe turamuzana ari kubu umubonye n'ukuri bituma nibyo bintu bituma dukomeza gukora ibyo dukora kuko
hari kizere
cyane
nakoze cyane gose tubibutse rero ko turiko turaganira ku ngwara yitwa autism ni ingwara benshi badasobanukiwe cyane turi kumwe n'umutumire Suzanne Kwizera n'umunyarwandakazi yavukiye mu Buganda ari mu gikorwa cyo kugerageza gufasha abana bafise icyo kibazo cha autism afise ikigo cyitwa New Life Autism Foundation tujye rero ku murongo wa telefone dutangure twakire bamwe mu banywanyi bijwi rya Amerika duhere kuri Thierry wiriwe neza
yego turaho yane namahoro
namahoro
ego Okay, na gomba mwanzi munda mukiri bimutumire.
Arakumva.
Ndakumva.
Ego, nibaza yone mubintu yatubwiye uwumvirize hanini abana muri Afrika y'iwacu kino kibazo cyangwa indwara nibaza ko ishobora kuzokwama kubera ko twama mu bintu by'injyane by'urutacika ibintu by'ukwama zifite intambara z'umwanya wose ugasanga abantu barabona ibintu bitandukanye by'intambara biba mu ntambara ugasanga abantu baraza barapfa bapfa abana babona ugasanga umwana byamuhinduye mu mutwe nagomba mumbarize rero uwo mutumire arabye bino bintu by'iwacu by'uko twama mu ntambara abona hari aho bifitanye isano n'iyo ndwara abona hari aho abana kugira bahure na kino kibazo vyo babisamuka nini kuri ino ndwara yariko arabigira mu kanya hanyuma nagomba ndamubaze muri rusange aravye muri bino bihugu bibiri by'iwacu by'u Burundi n'u Rwanda abona bikigira ibyo abagwaye iyo ndwara ari binini kubera ko ni indwara nk'uko mu bivuze itamenyerewe ngomba anyishyure kuri ibyo murakoze
urakoze cyane Thierry urakoze cyane tugerageje kumwishura madame Suzanne hari isano y'ibibazo byo by'ingwano by'intambara byo babifitaniye n'iki kibazo cha autisme muri iki gihe hamara abaza ati ibitigire byifashe gute kumbure mu Buganda aho mukorera n'ahandi
oya ntago twavuga ko hari intambara ifatanye no burwayi oya no burwayi umwana avukana ntago twavuga ko ari intambara ntago twavuga ko wenda ari amasasu cyangwa ari ibibazo byatumye intambara yatumye abana bamera gutyo oya n'uburwayi abana bavukana
ibitigira ibyo byo babimeze gute ama statistique mu nko mu Buganda urabana bangana gute
kubera ko leta itabifitemo uruhare cyane ntago byoroshye kumenya statistics zabo ariko abana ni benshi ubaho tugeze ibigo ngiye nsura so ibigo bigera kuri 10 muri Uganda kimwe kirimo abana benshi magana na magana noneho kubera ko ubu burwayi burimo kwiyongera kandi abantu batangiye kumenya ubwari bwo batangiye gukingura za program z'aba bana n'amashuri ababyeyi benshi bafite aba bana batangiyeho ibigo byabo bitewe n'abana babo so no mu Rwanda naho mpafite yo famiye ebyiri nzi bafite aba bana ariko ni nkaho ni kimwe kubera ko ntago twavuga ko abo bana badahari abana barahari ariko ntago bazi uko babyifatamo so hose i Burundi mu Rwanda Uganda Kenya Ethiopia East Africa yose mise burahari abana ni benshi icyo navuga nuko twakomeza tukamamaza tukigisha abaturage tukigisha ababyeyi iyi ndwara imeze gute iyi ndwara umwabyifatamo gute iyi ndwara imeze gute ifata gute tukayonyigisha
kuri ico nyine uvuze cerekeye kwigisha abanyagihugu iyo ndwara umuntu yotangura kubona uyo mwana yuko yoba afise autisme nko kuri iyo myaka ibiri nyene yohera he yoja kwa muganga uwe muganga w'inyifato cha muganga w'idanye n'inyifato zo mu mutwe yoja he
hari umwana andi mugufasha mu Rwanda ufite imyaka 5 aravuga ariko ntago hagarara yagize ikibazo cyo mu mugongo spinal cord noneho bifatanya no mu mutwe agiramo igicuri ariko igicuri kiza kurekeraho bamujyanaga kwa muganga usanzwe noneho ndaba recommending mbabwira ko bamujyana kuko ibugande hari abaganga babiri bari specifically muri abana bashinzwe autism mbese bakabareba bakabasuzuma bakabaha imiti ijyanywe n'ukuntu umwana ameze bakanabere kuko bagira ingingo zabo na therapy nyine kwitangira
nuko rero arakoze mugenzi wacu Oriane Itangishaka hamwe na madame Suzanne Kwizera mwumva ari ikorera cyane gose mu bijanye n'ingwara ya autism na cyane cyane mu kigo cyo mu Uganda citswa New Life Autism Foundation iyo ngwara rero nkuko muvyumvise nta zina burundu ryo mu kirundi canke mu kinyarwanda irashobora kubonegwa ariko ico bikoze mwe mu baganga mu Rwanda atubwiye ko ageranije kuyisigura mu ijambo rimwe yohava avuga ko ari indwara ijanye no kwigunga canke irungu. Reka tuzobandanya tubabariza abaganga hama namwe mubandanye mutahura ibitari bike ku vyongwara. Ncuti bakunze muri ko muratwumviriza ndabashimire cyane bivuye ku mutima kwa namwe dufatiye akanya yakoze cyane gose Facile Gebeu yegeranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe muri studio ya 5 Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuzongera ejo gihe cy'isaha 7 mu kiganiro iwanyu mu ntara, ariko mukurindira ibiganiro vy'ijwi rya Amerika biracabandanya mu kirundi no mu kinyarwanda. Muragumiza ko rero umurongo